iyo ndirimbo yahayagize igihugu cy'u Burundi niyo yatanguriye ibirori byo kugurura ibiganiro bihuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania. Ni ibirori byamaze umwanya urumerumara. Umuhuza Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania yavuze ko atanezerejwe n'inyifato ya Leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro. Mu ijwi ryiwe yumvikanyemo agashavu, yagize ati:
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfite kugira n'imibi uri burindonke umuntu n'umwe yoserukira Leta y'u Burundi, ariko byaranse ubutumire nari nabarungikiye basaba kwigiza inyuma gato ndabikora. Yamara basubira gusaba ko twigize inyuma kandi hari n'ikindi rero Leta yasabye ko nobaho urutonde rw'abatumiwe bose bongera bifuza ko bino biganiro byoshimikira ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora bo nyene bishyiriyeho bari kumwe n'indi migambwe mu ntara ya Kayanza mu kwezi k'umunani uyu mwaka. Ibyo rero ntabyo nabemereye kandi bambabarire. Niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi gushika kuri iyi saha nta kintu na kimwe kigaragaza ko Leta ifite ugushaka ko kwitaba iyi nama. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020. Amatora meza yizewe kandi yemewe n'akarere hamwe n'amakungu ku neza y'Abarundi bose.
Will be held free, fair, and credible come 2020 in the interests of the people of Burundi.
Umutama Mkapa w'imyaka 80 yatangarije abanyepolitike bitavye ko bibabaje kuko cari gice ca nyuma yamara kikaba kititabwe n'impande zose zegwe n'amatatu ya politike. Mkapa atakazi nahawe n'abakuru b'ibihugu ba Afrika y'ubuseruko ndagahejeje.
This is an important meeting. It represents the height of the consultative process.
Iyi nama ikomeye ku rwego rwo hejuru yavuye mu mibonano nagiranye n'imigwi itandukanye kugira ngo abone ku muti ku matatu yavuye ku matora yo mu mwaka w'2015. Birakomeye kuko n'ibiganiro bya nyuma ngize imbere y'uko mpa raporo ya nyuma abampaye igikorwa cyo kugerageza kurondera ituze n'umwumvikano mu Burundi ari bo bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Mu nama y'abo bakuru b'ibihugu iheruka nari nibaza ko akazi kanje karangiye kandi nari nakoze ibyo nshobora. Yamara nabo barambwira bati hangana utume ko ikindi gice kizobe icya nyuma ariko kizobe kirimo impande zose.
But they said not yet have another final consultative.
Abitavye ibiganiro biriko birava na batavuga rumwe na Leta gusa bavuye hanze y'u Burundi hamwe n'abandi bavuye mu gihugu bose hamwe barenga 50. Uretse Leta ititavye n'umugambo uri ku butegetsi hamwe n'indi migambo itavuga rumwe na Leta ico ditse n'umugambo uri ku butegetsi ntiyitavye. Abari bahari bumvirije umuhuza batekanye bamuraba mu maso bamwe bacishamwo bakazunguza umutwe vyerekana ko nabo bababajwe no kubona uruhande ruhambaye rutitavye ibiganiro. Umuhuza yababajije ati: mwumva ndiko mvuga buke buke nitonze kugira ngo mwumve kandi mutahure amajambo yose. Nabo baremera. Abatumva icongereza bari bafise ababahindurira mu rurimi rw'igifaransa. Muri uwo mwanya abanyepolitike bari mu mwiherero batwemere ko baja kugira ico badushikirije ingene bakiriye iryo jambo ry'umuhuza. Cye Clavin Yunkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.